VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muri kumwe natwe muri ganiro vya inogenekerezo rya 2023 kwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Rero kare twahora turonka agatererano dukuye mu byo twimbuye uburero kubera ko twamwimbu wabonetse abana tubajyamikisha inkoni biragoye kuronka ugatererano umutima turawufise ariko bikatugora ingene twubaka.
Numufaso ni Kanongo Jeanne d'Arc umuvyi arereye ku ishuri rito ya Gihanga havuga ko gatererano basabwa ko gusanura ibirasi abana babo bigiramwo atahukova ni mu gihe iryo shuri rivugwamwo ikibazo gikomeye c'inyubako.
Turahemera ibyo dushoboye uce gucana gandi
nanga abana bange batabonye amaharagi ntibohunira hene
nirazima tubahire cyo bari kugomba kubera ko ugiye.
Muri kino kiganiro muravyumvise turababwira n'ivyerekeye ururimi rw'igiha ruvugwa cane cane mu ntara ya Cankuzo abakivuga bakuze kirababeshaho yamara abana bo ngo kibabuza amanota mu ishure impamvu ni handi hato hagataho turi kwa kane tubafitiye n'ibiriko biranugwa nugwa ku mvuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere y'amakuru yose avugwa mu ntara ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko sentare mpanavya mpuzamakungu mpanavyaha yaciriye ejo rubanza Jean-Pierre Bemba yahoze ayicegera c'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bemba yaciriwe ikindi kiringo c'umwaka w'umunyororo yongera akatigwa ihadabu y'amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bine vy'amadolari y'abanyamerika ku mvo z'uko yatanze igiturire kuvyabona mu rubanza rwa mbere. Bemba agiye kumara imyaka 18 mu munyororo yagigwa hanini ivyaha yakozwe n'abagwanyi biwe. Mu mwaka uheze ubucamanza bwagirije abagwanyi ivyaha vy'ubwicanyi gufata ku nguvu no kwiba. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yilaye yaciriye kandi rubanza abandi bantu bane bagigwa gutanga igifukamunwa ku bantu 14 bari vyabona mu rubanza rwa mbere. Umushikiriza manza wa Bemba nawe nyene yakatiwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice n'ihadabu y'amafaranga angana n'ibihumbi 32 vy'amadolari y'abanyamerika. Aha two kwibutsa ko rubanza rwa Jean-Pierre Bemba ye ugwa mbere ruciwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yilahe kubijanye n'ivyaha vyo mu ngwano akaba ari nawe wa mbere yagiriwe n'ivyaha vyakozwe n'abagwanyi biwe. Umugabane wa Afrika muri Zimbabwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko itizeye mugwi seni hujejwe gutunganya amatora ategekanijwe kuba mu mwaka uza wa 2018. Iyo migambwe hisaba ko hashigwaho ugwego mpuzamakungu kugira ngo abe ari go rutunganya ayo matora. Iyo migambwe irongowe na Morgan yahoze ari umushikiranganje wa mbere yatunganije ikoraniro ry'abantu bashika ku 500 kuri no wa gatatu. Ni muri iryo koraniro habo banywanye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi tegetsi batangarije ko amatora atazoburamo impari ari hamwe umugwi ujeje kuyatunganya seni udahinduwe. Iryo koraniro ribaye inyuma yaho umugwi ujeje gutunganya amatora muri Zimbabwe usabiye leta irongowe na perezida Robert Mugabe kugura ivyuma biometrike bizokoreshwa amatora y'umwaka uza. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikavuga ko guhindura ibikoresho bitemewe nibwirizwa nshingiro. Mu gihugu c'Ubwongereza abantu bane harimo n'umupolisi nibo bavyatangaje ko aribo bahitanywe n'igitero cabiraye kibereye hagufi ingoro y'inama nshingamateka kuri uno wa gatatu. Ubutegetsi bwatangaje ko ico gitero cakozwe n'umwiyahuzi. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uno wa gatatu, Harrington yatangaje ko amatohoza akomeye ariko arakorwa mu ntumbero yo kwiga nimba cari igitero c'ubwiyahuzi. Theresa May, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yashikirije ijambo nyagihugu kuri televiziyo hari ku mugoroba kuri uno wa gatatu, aho yavuze ko ico gitero cakozwe n'umugwanyi n'umwiyahuzi. Avuga kandi ko atangaruka bizogira ku bantu basanzwe baba canke barangurira imirimo yabo mu bisagara hagati ca Londres ahabereye ico gitero. Ingoro y'inama nshingamateka yahavuye yugara inyuma yaho habereye ico gitero cahitanye umupolisi yari hafi iyo nyubakwa akaba yahavuye yitaba Imana inyuma yaho asogotewe imbugita na nyene gukora ico gitero. radio juge amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri gago kuri internet ya Radio Wizi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na kuri gago wa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri bubanza co kimwe no mucankuzo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cacu tugihere ku ishuri rito yaryo kumpanda ni muri village ya gatanu yo muri commune Gihanga intara ya Bubanza rirangwamwo ubukene bw'ibirasi kubwivyo imyaka 4 iraheze iryo shure ritararonka abanyeshuri babandaniriza ivyigwa mu ishuri nshingiro ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yazindukire kuri iryo shure
shure rito iryo kumpanda yo muri village ya gatanu rigizwe n'ibirasi 10 nka byose bikenya amadirisha ariko kandi bine muri byo bibuza amadirisha bikabura n'imiryango ikibagiwe cyo ni sima abana bigira mu nkungugu hari ibirasi bibiri byovyo bisinzikajwe n'ubukene kuruta ibindi
Je regarde mon livre joli.
Aha, qu'est-ce que mwaka wa mbere bariko bigira mu ishure ryubakishijwe ibiti bihomeshejwe n'ivyondo amadirisha yaryo agizwe n'uduti hamwe n'uduce tw'utubaho bakitsemwo kugira ngo bagabanye imishwarara y'izuba ibyo bituma n'umuco udashika neza mu ishure kuba ta muryango rifise bituma imvura iguye amazi yitera ari menshi muri iryo Umwigisha muri iri shure Kazokura Jean Bosco atubwira ko bamana amakenga ko rishobora kubagwako
Urabona nk'ishuri imvura iguye amazi acayinjira mu ishuri Hanyuma amazi yinjiye mu ishuri rero biratugora ngende dushobora kuyakurayo kugira ngo abanyeshuri bige Nk'ubu imvura yaguye nyinshi riruzura ku buryo ngaha hose naho bo buri mu ishuri kumugira ubwoba ko yahava ritugwako
Atubwira ko bamana amakenga ko rishobora kubabomokerako Dusimbiye mu ryo mu mwaka wa kabiri na Jone niko kuku Naba bariko bigira muri tugaye umunyeshure ashatse gusohoka aca mwidirisha canke mu muryango bivanye na hamwegereye umwigisha waha avuga ko indero ibagora gutanga mu ishure rimeze uku uretse nivyo Nzambimana Shadrack atubwira ko hari n'ivyigwa bibagora kwigishiriza muri iryo shure
bwa mbere nk'ibikoresho by'umwigisha ntashobora kubigumizayo kubera ntihungaye nk'indome ziguma ku kibaho ntizigumaho rusanga abandi bo hanze bazifuse nta security hari mu bisanzwe
insiguro y'iryo kena ry'ibirasi niyongerekana ry'abanyeshure abarirongoye bavuga ko muri kino gihe bafise abanyeshure 185 ishure rimwe yahora gigiramwo abana bashika ijana ariko kuva ibyo birasi bine byongewe ko ishure bavuga ko ririmo abana bari hagati ya 60 na 70 ariko naho nyene bategerezwa kutarenga 56 mu ishure rimwe iryo gwirirana ryabo ntiriteye ubukene bw'ibirasi gusa ariko n'abigisha barakenye umuyobozi w'iri shure ritoyi ryo kumpanda muri village ya gatanu sindaruhuka iri defense atubwira ko bikoze kubakutsa kivi aba nabo bakaba bahembwa mu ntererano y'amafaranga 250 umubyeyi atangira umwana umwe buri kwezi hambavu y'ivyo ababyeyi nibo batanga intererano nini yo kubaka amashure uwo muyobozi atubwira ko bidaheza ngo biborohere
usanga ari byinshi biza bikabahurirako bimaze kuba byinshi rero bibahurirako cusanga hariho bimwe bipfa kubera ibindi baba bagiyemo nk'akarorero ababyeyi bagasha batangura rero gufata mu minwe icyo gikorwa ca mbere cyo kuraba ukuntu boronka abigisha baba barafatira abo bana bivanye n'uko tubitanze raporo mu buyobozi bw'indero mu ikomine batubwira bati ni murindire mugabo yaranje ku buryo abo bana baba bariga baca basabwa agatererano ko guhaga sabuni abo bantu biyitwa abakotsa kivi hageze rero ko bazana nk'ibyo byo ko bakamashuri naho gica kivi kinini wabakiza kubaremera kuberesha kinini ko wabasanzwe bafise
kubgiyo mvo iri shure rimaze imyaka 4 ritarakurikiza itegeko rigenga amashure y'intango yo gushira ishure shingiro rigizwe no kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'9 umuyobozi Sindamuka Ildefonse avuga ko muri kino gihe abana bahejeje umwaka wa 6 kuri iryo shure babandaniriza mu ishure rya commune Gihanga riri muri iyo village ya 5 kukaba nkako abavyeyi baha Igihanga bavuga ko atamikoro bagifise kugira ngo bashobore kubaka ayo mashure Kanongo Jean d'Arc numwe mu baserukira abavyeyi barereye ku mashure yo muri commune Gihanga
ubu gisa n'igikorwa kivuna kubera ubukene buhari uruzuba rwaratsa ari rwinshi rero kare twahora turonka agatererano dukuye mu byo twimbuye uburero kubera ko atamwimbu wabonetse abana tubajyamikisha inkoni biragoye kuronka ugatererano umutima turawufise ariko bikatugora ingene twubaka
ibirasi bitandatu byitwa ko bikomeye by'ishure rito y'Ijyampanda yo muri village ya 5 bimaze imyaka 40 ine ari nayo iryo shure rimaze ubukomezi buke bw'ibirasi byongewe ko butera amakenga abigisha ko bishobora kubomoka umwanya n'umwanya imvura iguye narigimaze igihe yonona ibitari bike mu ntara zitandukanye z'igihugu Igihanga mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuvengaho Igihanga dukubitire mu ntara ya Cankuzo tubabwira ivy'ikirimi citwa igiha kivugwa hanini mu ntara zegereye uburere buhana imbibe n'igihugu ca Tanzania abakoresha ico kirimi uruhande rumwe gishusha ni kirundi urundi ruhande kigashusha ni giswahili bemeza ko batorohewe uwo n'umuce w'abana ariko abakuze bo ngo birabafasha cyane igituma muvyumva muri no nkuru ya Raisa Liliane Inamahoro yadutanguriye atwumvisha ugo rurimi ingene ruvugwa
tora hemere byo dushoboye uce gucana gandi
nanga abana bange batabonye amaharagi ntibohunira hene
nirazima tubahire cyo bari kugomba kubera ko ugiye bashije
abamwumva n'umujyango wabubakanye bariko bayaga mu rurimi rw'igiha ikirimi kivanzemo ikirundi n'igiswahili ahanini kivugwa mu burere buherereye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania neza na neza ndabasanze ku mupaka wa Gahumo muri zone Munzenze iri muri commune Mishiha bavuga ko inkomoko z'iki kirimi ari migenderanire ifatiye ku guhanahana ibidandazwa bivuye muri ibi bihugu bibiri
ntibaheza ngo barye neza
bari yankira hene kujya umushogoro yani tuze kureba
yindi siguro batanga yuko kuvuga igiha no kubera benshi muri bo mu myaka yaheze bahungiye mu gihugu cha Tanzania bivuye ku bihe by'intambara Burundi bwaciyemo uyu mukenyezi yamaze imyaka 14 mu gihugu cha Tanzania yigana ingene yamenye igiha
twagumye mu Burundi mugani twaza turatembera tugenda no mu kijiji cha Tanzania twaragira ingorane twaba tugiye nk'ugusuma kugira twunganire ibyo batugaburira tukabaza nk'ibyo baremye ati aha munaguza ngapi hama nabo bakacya bakwishyura ati shilingi 100 gucyo ari ikintu uri kuragura nyene bakwishyura bavuga ntaho baba hanyuma ati koyo re n'ukuvuga mama baracankanya ntaho ndewe ni kuhakana
uku kuba basigaye bavuga igiha ntibiborohereza kuva bagarutse mu Burundi bitewe nuko baca binubwa na cane cane iyo bagiye mu burere igiha kitavugwamwo aba bavuga ingene bama batunga urutoke iyo bagize ico bavuga mu batazi igiha
iyo tutashaka kugira ngo ntibamenye ko twigeze guhunga batumenyera ku rurimi awe nk'umwana asotoranye n'ubundi akaca avuga ngo ndabivuga baba yani ndabivuga baba bakashavuga ngo wabo sabine ngo yango mwebwe ngo murabaha
yani twebwe twagiye kubuza baratwakiriye lakini mukutwakira barumva yuko ururimi rwamaze kugorama bacabibaza ngo murabarundi nyene canke ati turabarundi kubera twajabutse umupaka tukabana n'abanyamahanga nico gituma ururimi rwagiye ruratera none hanini twashira imbere yani kugamba igiha no kugamba igiswahili ugasanga byose turaterateranya n'ikirundi kimwe kimwe nico gituma baca bashira imbere kuduhinyura mugabo data turahaye turagorora turavuga ikirundi mugaka araca mu kumosoraga kuvuga igiha canke igiswahili
hambavu yaba bakuze n'abana birabagora hageze kuja mu ishuri kure na cyane cyane mu cigwa c'ikirundi ani mu gihe iyi mvugo y'igiha yabo itandukanye no kwindinganizo y'ivyigwa itegekanijwe mu bitabo by'ikirundi bigiramwo. Ejide ndayishimiye numunyeshuro mu mwaka wa 4 na Oscar tuyishime wo mu wa 5 bavuga ingene bama bayobewe mu cigwa c'ikirundi.
Nabigisha nabo nyene barage batubwira ikirundi nyene cyakore cyo mu gitabo katunane kwasaga yene ni kero tusanzwe tuzi mugari twa tukivuga kundi kokundi kwasaga sikirundi
musanzwe ari ikirundi cinshi nyene bavuga narwe nti tukimenye icarico kwa yuko twe twimenyerenye ni gihacho ngaho hakurya ndiho ndavuga sani ho ndavaga mu giswahili nivugira ni giha eki ndi minyo sani mu ndavanga taranye ibintu ugasanga bagwaye nk'umugani nawo kaje sanga birakunaniye vanye n'uhunge nuvuga ni nyandiko wandika nyuko kaje sanga uyandikiye igihe kandi wabitoye ugasanga bakwimye amanota
kubwivyo abavyi baragerageza kwa mabibutsa abana babo kwitaho kuvuga ikirundi neza na cane cane iyo bari mwishure. Uyu muvyeyi yavuga inge nafasha abana biwe mu kugorora imvugo yabo y'ikirundi.
Aha nini abana biwacu kubera bazi ururimi bavukiye mu gwigiha turagerageza tukabigisha ikirundi kugira ngo abandi bana ntibabinube tugumanye ne tusubiramwo tuvuga ati ze muravuga neza ikirundi ubu turi mu gihugu camavukiro ntitukiri hahandi ati nkukuramutse mwigisha mu muramutsa mu kirundi atakumuramutsa mu gitanzania.
Kubona aba bana batazi ikirundi neza naho ari abarundi ngo nta gitangaje kirimwo narijya benshi mu baba mu turere twegereye umupaka ariko bavuga ko bwo urongoye zone mu nzeze ndarugumiye gusayini asaba abavyeyi n'abarezi gushira ingufu hamwe mu gufasha aba bana kumenya ikirundi neza.
Aha twebwe turi ku mupaka gusa tuvuga indimi nyinshi haravuga icyo bita igiha cyangwa igihangaza cyangwa ikirundi cyangwa igiswahili ariko abigisha abaheza bakabigorora bukebuke bikajya ku murongo turabivugana nabizi ko bafata nko babasanze abana uko bavuga hama bigisha uko nyine nabo barabizi vraiment nawe uvuga ngo urabakarira gose kubijyana no kubigisha
no kwishura rito ya Masango riri ku kilometero kimwe y'urubibe rw'igihugu cha Tanzania. Abarezi baho baremeza ko mwimbo mwishura udashemeye kuri abo bana ariko bagerageza gufasha ababaregwa kugira ntibadebukigwe n'ivyigwa
bwo kuvuga umwigisha ingwane gusa tugira nabana kibatatu nko mu wa mbere mu wa kabiri mu wa tatatu mwa uko bakura bagenda bahindura kubera usanga yabigishije mu wa mbere.
Uru rurimi rw'igiha rukunzwe gukoreshwa mu ntara z'u Burundi zegereye akarere k'Ibuha mu gihugu cha Tanzania. Izo nazo ni bice vya Cankuzo, Ruyigi, Rutana na Makamba. Mu buseruko bw'u Burundi, Khaisa Lilian Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Khaisa Lilian Inamahoro, iyo nkuru yawe bashobora gusubira kuyumviriza abatwumva bace kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mukanya ni vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akari na vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupingi. Eh, dupingi. Utangiki.
Eh, mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uretse kubeshuza ibihuha murumvise ko tubaha inkuru y'imvaho kutubaze dutandukanye mamufise ku makuru ariko aracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi haraheze imisi rero hari hindirimbo icana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana mu ka video ikongera ikerekana no mu majwi umurundi yaririmbye ari mu ikambi ya Mahama avuga amajambo kwa kumbuye igihugu cy'u Burundi abatari bake bari baje ati mbega yemwe uyu muntu yo barinde. Ijwi rya Amerika rero ryaragendereje rirabaronderera uyu muntu wari we imbere yuko tumwaka kugira ngo atubwire iyo ndirimbo yiwe tunababwiye no wari we reka tubanze tubumvishe yariyo
Lives be Mama Refuge Camp Denis Ezibera notre coordinateur akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza. Merci mon chef, merci.
Fife inkumbu nyinshi mu mutima ziri mukunyica abi wacumura omega mura chakoma abi wacumura omega mura chakoma kuba nitwe munzi si jewe
dokorera ko karirimbo ngira karabaciye mu maso abandi kabaca mu matwi mwarakumvitse canke mwarakabonye ariko n'ubu ikibazo kiyacari ca kindi ninde yayiririmbye waririmbye iyo ndirimbo yitwa Lewis Bucumi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu ikambi ya Mahama. Turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo aduhe umuco ku tubazo dutandukanye abibajije babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Lewise Bucumi, kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Lewise,
allo,
kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuri muragize neza kuba mwahaye ubutumire. Nukuri biranezere cyane.
Ako karirimbo kawe barakibaje ku byinshi, karirimbwe nande, karirimbwe ryari? Imbere y'uko twishira kuri utwo tubazo, akazina wagahaye nakahe ko ku mbuga ngurukana bumenyi katagira n'izina?
Okay, iyo ndirimbo nayise impunzi. Kubera ivuga ku bibazo bijyanye n'impunzi nyine.
Ego. Na karirimbo waririmbye ryari Galewise? Araheze nk'indwizibiri gatangwe gucana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi. Wakaririmbye muri ico kiringo c'indwizibiri canke na karirimbo karirimbwe kuva kera?
Ishobora kuba indirimbo imaze nk'amezi atatu ariho imaze gukosogwa neza kugira ngo ishobore kuba yoje habona.
Ariko kano mvugije karanatandukanye buke buke na kandi kari muri video. Kuko ako kari muri video karakwerekana uririmba ni gitari utari muri studio. Uwo tubwira gatonya ingene vyavuye muri ico gitari bigashikira muri studio.
Okay, no kuvuga. Ubwa mbere nari ndi umukozi w'amashyamba atandukanye ajanye kwigisha ibintu by'isuku nk'uko nyine. Uwo munsi rero nari mu kazi k'iwanje, niho haje umuntu afite kamera w'umuzungu arankamera.
Uriko wiririmbira bisanzwe?
Ndiko ndaririmba, hama carambwira ati burya rero byuba byiza uronze nk'akanya ukajya ahantu ukicara nka karirimbo kanyoheye, kubera ari umuntu yakamusigurira icyo byo ndiko ndavuga ati nzoshyiremo amafoto, hanyuma nzoraba ukuntu ndagashyira ku mbuga kubera iyi ndirimbo byuba byiza yumvise abantu benshi. Acara bikora rero yampaye ubutumire, ndagenda arakamera, hanyuma baca bagashyira ku mbuga ngurukana bumenyi. Haciye igihe kinini kari kuri izo mbuga, gusa mugabo ryawe yoyo nayikoze mu minsi ya vuba.
Lewise, imbere y'uko uhungira muri iyo kambi ya Mahama, wari usanzwe uririmba? Kuko nta n'abavuze ko benshi bari bakunze mu turimbo dutandukanye.
Okay, nari nsanzwe ndirimba. Ni ukuvuga i Burundi nari maze gukora alubumu ya mbere nayise Abamenja. Iyo ndirimbo yitwa Abamenja ivuga ibintu byo gufata ku nguvu. Niyo nitiriye iyo alubumu, iyo nayikoreye i Burundi.
Harimo kano
yagerageje kuba yovudwa ku marakuru yabyo nkuru y'igihugu no ku marandiyo atandukanye. Nikimenyamenya ku minsi ni ku munsi mukuru wa Kenyezi, iyo ndirimbo kenshi niyo wasanga isa n'ihariye munsi.
Ego, Lewise, hariho utuntu dutandukanye uvuga muri iyo ndirimbo. Uravugamo ubuzima bwawe bw'impunzi, ukavuga ko ukumbuye iwanyu, ko ushaka kuhabona. Hariho n'akantu wavuzemwo bisa nkaho wabwiye umuntu kajanye nako kadiho kazuke nyene, uvuga ati hariho n'inshuti yanje nkumbuye. Nuko ayisize i Burundi canke washatse kuvugira abandi benshi muri kumwe ngaho mu ikambi ya Mahama ivyo babayemo? N'ubuzima bwawe uvuga canke uvuga ubuzima bw'abandi?
Mu bisanzwe burya navuze ubuzima bw'iwanje n'ubw'abandi byose muri rusange, kubera twese abagerageje gukunda iyo ndirimbo nasanze bose twagize ibibazo bimwe. Nta muntu atasize ibyiwe, nta muntu abenshi basize abakunzi mu Burundi. Nabyo byambayeho namusize ariko arayo.
Umaze gusohora zingahe ukiri ngaho mu ikambi ya Mahama kuva aho hashikiye?
Hano ko ndafikiye maze gukora zibiri, iyo y'impunzi hamwe n'iyindi yitwa Ubwami bwanyu burarangiye. Nibyo zina nayihaye.
Ego, Lewise, akajambo ubwira abantu benshi bagize ico bavuga, urakavuga inyuma yaho tugushikiriza nyabuna ivyavuzwe kuri iyo ndirimbo yawe ibiri ku mbuga ngurukana bumenyi, mugenzi wacu Diane Ndonse abitubwira. Ugume ku murongo.
Yego,
abagize ico bavuga kuri aka karirimbo ka Lewise Bucumi ni benshi. Diane, bamwe mu bo twahisemo kubashikiriza ibyo bavuze ariko tutavuga amazina yabo ni nk'uyu yanditse ati: ikiganza cy'Uhoraho kirambitswe ku gihugu cyatwibarutse twese Abarundi. Nuko vuba cyane birakemuka, mboneho akaryo ko kuremesha uwo wese ari mu gahinda k'icyari cyo cyose. Ntibagiye abamama bacu bose babuze imisore n'inkumi, bazohozwa amarira yabo bose. Twizere gusa Imana. Umufasoni nawe tutavuga izina asa nkunganira uyo yamwishuye ati: humura, imbere ni heza. Hari n'uyu yanditse avuga ivyizigiro nyene ku Mana ati: twamana icizere nyakugira Imana n'ubuntu n'abantu. Murakoze, Imana
ibandanye ibahezagira neza mu byo murimo byose. Ubuna bati niko birababaje cyane, ariko Imana niyo nkuru nta mvura idahita. N'uyu nyene Diane asa n'uwanditse ibyiyumviro by'iwa biryabisha ku Mana avuga ati: amarira n'agahinda dufise twese Imana izodushumbusha byanke bikunde. Uyu nawe aza yemera Imana ariko avuga ko uruhara ruri ku bantu ati: Imana niyo nkuru naye amahoro turondera ari mu maboko yacu. Mbandanirize Diane no kuri uyu avuga ati: Imana irumva izote bibikora, irabona amarira y'abana bayo. Reka nsome n'uyu yanditse asa n'utakira ibyizigiro bariko baratanga avuga ati: birababaje, naho imbere ari heza hazoshika ryari? Diane, reka ndangirize kuri uyu avuga ati: indirimbo nziza cyane muvukanye, iyi ni ingabire yigendera, tuyishigikire.
Lewise Ucumi, wumvise ubutumwa buri kuri iyo ndirimbo yawe butandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, hari ico ubwira abagize ico babivuga ko canke abarundi bakumva bari mahama canke Burundi?
Cyane kuri biranezereje cyane, ndumva abenshi bagiye banshigikira mu byo navuze, abandi nabo bagiye bampa kuraje. Nukuri no bashimira, nukuri kuba baragerageje kuba bompa inguvu byatubikiye bituma numva ubyo nariko ndakora ngiye kurushiriza, ahubwo ngiye gukora n'izindi kubera ndumva yuko ibyo nakoze byashoboye kuba byobashimisha bamwe bikabahoza.
Urakoze cyane rwose Lewis Bucumi, twemeye kuzovugiriza abatwumviriza kano karirimbo ejo kose kagahera bakakumva mu kiganiro iwanyu mu ntara. Natwe tuguteye intege aho uri ngaho mu ikambi ya Mahama.
Ego muragize neza.
Nibigori, ibiharage na makoto, ariko nyiri wacu nafungura icyo shatse. Suko narinda byanse naungishije ubuzima, nasizo mwana nakunze amososi amurembeje.
Ijugi Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu, ariko imbere yuko dusezerana ndababwire muri make kwa Archevêque Bernard Nauturi aherutse kugenwa mu kibanza cyo guserukira i Roma kwa Papa utwara ishengero rya Anglikani ku isi. Archevêque Nauturi yabaye umwirabure wa mbere anonse ayo mabanga, hasigura ko ari iteka ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bose. Iruhande yo kurongora diyoseze ya Matana, Musenyeri mukuru Bernard Nauturi asanzwe ari cegera curongoye umugwi Sévère wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Haya mabanga yemeza ko azoca ayavamwo. Musenyeri Archevêque Bernard Nauturi yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza, ivyinshi mu bindi bavuganye ntashoboye kubashikira ko twatumiriye kuza kuvyumviriza mu masaha ari imbere igihe c'isaha 12 mu makuru tuza kubashikiriza avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 10 naho ndabararikiye muri isanga, igihe c'isaha 1 n'igice naho amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahadze, muhinga bw'ivyuma yari Innocent Kimenyi ahagarikiwe na ingenieur Joe, bakoze ibikora inka kandi bakenuye gose. Kino kiganiro iwanyu muri sanga, kino kiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. turabwira ibitandukanye bivugwa mu ntara no mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi z'abarundi n'imitinye rero kugira ico mudushikirije kugira ngo tubibabwire turabwira ivyanuganuzwe tukababwira ivyamagara y'abantu tukabatahiriza abanyu ku munsi wa gatanu nimuze rero mutangwe ejo mugira umunsi mwiza.